Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Miriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kane, itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka wa 2015. Kuri mikro muri kumwe na Viveni Yongabo
na Thomas Kamirindi.
Nagira nshimira abantu bose bakoze mu buryo butandukanye mu kudushyigikira muri ibibazo twari turimo. Hari ababikijwe mu masengesho, hari abatubitse umukanda bakaturira ibitoro bakaduga bagemuye baje kunda bakunsuhuza imuranzi. Abo bose no munsi nagomba ndababwiye nti mwarakoze.
Uwo ni Bob Rugurika, umumenyeshamakuru wa radio EPA yo mu Burundi, avuye mu ibohero. Duhere ku makuru avuga kuri uyu mugoroba. Perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko avuga ko ifatwa ry'igisagara gikomeye cyo mu buseruko bw'igihugu Debaltseve n'abagwanya ubutegetsi bashigikiye Uburusiya birenga ku masezerano yahagarikiwe n'amakungu. Ivyo Perezida Poroshenko yabitangaje no munsi ku wa kane mu kamo ka telefone yagiranye n'abategetsi b'ibihugu by'Uburusiya, Ubudagi n'Ubufaransa, nk'uko byasohotse mu itangazo ry'ibiro vya Perezida Poroshenko. Abategetsi ba leta y'igihugu cya Ukraine bategetse inteko ibihumbi n'ibihumbi za leta kuva mu gisagara cya Debaltseve, ikibanza gikomeye kirimo inzira ya gari ya moshi ihuza ibisagara bya Luhansk na Donetsk. Abagwanya ubutegetsi bwa leta ya Ukraine bakomeyemo perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yabwiye abategetsi b'ibihugu by'Iburayi, Ubudagi n'Ubufaransa kutirengagiza kw'ibyabereye mu gisagara cya Debaltseve, mu kwiyumvira ko vyubahiriza amasezerano yatewe kw'igikumu mu gisagara cya Minsk, yatewe ko igikumu rero mu ndwiheze, akaba yagiye mu ngiro ku munsi w'Imana.
Mu kanya gashize hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Obama amaze gusoza inama yari imaze iminsi itatu iteraniye hano nyine Washington ku kibazo cy'intagondwa. Yarimo intumwa z'ibihugu birenga 60, naho umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon nawe yari muri uwo muhango. Mu ijambo rye, Ban Ki-moon yavuze ko Boko Haram na Leta Islamique ari imitwe ibangamiye amahoro n'umutekano w'isi yose, ariko yongeyeho ko na guverinoma zo ku isi akenshi na kenshi nazo zibifitemo uruhare, zifite uruhare muri ibyo biba kubera gukandamiza bamwe, kandi ari be n'abo ngabo bakandamizwa imitwe y'iterabwoba ishakamo cyane cyane abayoboke. Ati, ipyinagaza, ruswa no kurenganya ni bimwe mu bitera uburakari muri rubanda. Kuri Ban Ki-moon, kurwanya ubuhezanguni cyangwa se intagondwa no guteza imbere uburenganzira bwa muntu ntibisigana, kandi kurwanya iterabwoba ntibigomba kuba intandaro yo kwikiza abo mutavuga rumwe. Naho Perezida Obama yasobanuye ati, abavuga ko kurwanya imitwe y'iterabwoba ari ukurwanya idini ya Islam ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nawe yashimangiye ko abayobozi bo ku isi bakwiye kwihatira kurandura ubukene n'ipyinagaza, kuko ari byo mizi imitwe y'iterabwoba iheraho ishakisha abayoboke. Yongeyeho ati, urubyiruko rwigishwa kwangana. Ati, twe abakuze nitwe tubigisha, iyo ngiro ikwiye guhinduka.
Igihugu cya Yorodaniya cyarashikije integuro y'ingingo y'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi no munsi ku wa kane, yokuraho ibihano vyafatiwe leta y'igihugu cya Libya kuvyereka ibigwanisho, igakora kugira ihagarika ibigwanisho bihabwa abagwanyi, igatuma leta y'igihugu cya Libya yemewe n'amakungu igaruka ku mugwa mukuru Tripoli. Urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwahuye imbere yaho mu biganiro vyihutirwa ku kugena ibintu vyifashe mu gihugu ca Libya, aho abagwanyi n'amareta abiri abangabanganywe vyatumye igihugu ca Libya kiguma mu mutekano muke inyuma y'ikurwa ku butegetsi rya Muammar Gaddafi. Ivyo biganiro vyabaye imisi mike inyuma y'uko abagwanyi b'umugwi Islamic State basohoye video yerekana abanyamisiri b'abakristo 21 bariko bari banyurujwe mu gihugu ca Libya bariko bacibwa imitwe. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu ca Libya, Mohamed al-Dairi, yavuze ko ibintu mu gihugu ca Libya bimeze nabi cyane, akaba yabwiye urwego rw'ishyirahamwe ONU rujeje kubahiriza umutekano ku isi ko amakungu ategerezwa kubahiriza amahoro n'umutekano.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kurwanya Ebola muri Afrika y'Uburengerazuba biracyagorana cyane kubera impamvu ebyiri. Hari ugushyingura nabi imirambo yabo yica no kunanirwa gutahura vuba abayandura. Ibyo ni OMS bitangaza. Ubusanzwe nk'uko abaganga babitangamo inama kugira ngo Ebola ihagarare gukwirakwira, nuko imirambo yabo yishe igomba gushyingurwa n'abantu bambaye bikwije imyenda yabugenewe kugira ngo bayirinde kwandura. Nyamara rero nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ibitangaza, urugero mu cyumweru cya kabiri cy'uku kwezi honyine imirambo y'abazize Ebola 39 muri Guinea na 45 bose muri Sierra Leone yakinguwe bisanzwe nta wambaye imyenda imurinda. Naho ku ngorane zo gutahura vuba abanduye Ebola, OMS iragira iti muri kiriya cyumweru cya kabiri cy'uku kwezi abantu 40 bamenye ko ariyo yabahitanye bararangije gupfa kuba bitaramenyekanye hakiri kare ko bayanduye. Hanyuma rero kugira ngo bashyirwe mu kato ni ikibazo gikomeye kuko bashobora kuba barasize banduje abandi bantu batabarika. Muri Guinea, Liberia na Sierra Leone bafashe ingamba zihambaye zo gutahura abakekwaho Ebola hakiri kare, ariko rubanda bo ntibitabira ingamba zo kujya mu kato no gufatanya n'abaganga uko bikwiye nk'uko OMS bivuga. Niyo mpamvu guhashya Ebola bikiri mu nzira ndende. Muri biriya bihugu bitatu hatahuwe abandi bantu bamaze kwandura Ebola 128 mu cyumweru gishize.
Igihugu c'Ubugiriki casavye n'umunsi kwa kane ibihugu vy'Iburaya gifitiye amadeni kongereza mu kiringo c'amezi atandatu ingingo yerekeye deni ry'amafaranga agenewe gufasha kugira ico gihugu kive mu bibazo vy'ubutunzi kirimwo nk'uko vyatangajwe n'umutegetsi wo mu karere k'Iburaya. Uwo mutegetsi ayoboye umugwi w'abashikiranganji bajejwe ikigega bo mu karere k'Iburaya gakora ifaranga rya euro yatangaje ku kibanza ciwe ca Twitter ko yaronse ibyasabwe n'igihugu c'Ubugiriki byo kongereza mu kindi kiringo c'amezi atandatu ingingo yerekeye deni ry'amafaranga yo gufasha ico gihugu kuva mu bibazo vy'ubutunzi kirimwo. Mu byo batangaje aho batashatse ko amazina yabo avugwa, abategetse bishyira mu tibura y'abamunyeshije mu nyuma yaho ko bazogerageza gukurikirana ico ciyumviro.
Iyi ni gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Mu Rwanda ni kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 n'ibice bitatu, n'Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Naho mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo akaba ari radio yacu @gmail.com no kuri Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu, site yacu nayo ni www.radioyacu.com. Mu Burundi, Bob Rugurika yakuwe mu ibohero rya Murambya aho yaramaze ukwezi afungiwe. Abanyagihugu batari bake umunezero ni mwinshi no kuri Bob Rugurika nyene. Umuyobozi wa EPA yashimiye abantu bose kuciza bamugiriye, nayo abitwaza igikenye mu gihugu ngo batsinzwe. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Ijambo rikomeye risumba yandi kubwanje muri uno mwanya nagomba ndababwire ko ari ijambo ryo gushima.
Uwo ni umuyobozi wa RPA Bobo Rugurika amaze gushika muri studio za RPA. Bobo Rugurika yashimiye abatari bake bamufashije aho yari mu ibohero.
Nashaka nshimire abarundi bose iyo bava bakagera, nshimire abanyamahanga bafashije kugira kano karenganyo naye nashijwemo n'abantu bavuga ngo nabategetsi, ariko je ntita ko nabategetsi. Nagomba shimire abo bantu bose, nagomba shimire cyane gose ababyeyi, abapapa, ugwaruka, nagira shimire abantu bose bakoze mu buryo butandukanye mukudushigikira muri ibibazo twari turimo hari ababikije mu masengesho hari abatubitse umukanda bakaturira ibitoro bakaduga bagemuye bagikunda bakunsuzi murambi abo bose no munsi nagomba ndababwiye nti mwarakoze ikiza bakoze je sinzo cibagira
umuyobozi wa RPA yashimiye n'abapolisi aho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akavuga ko abibaza ko ari babi bose ngo sivyo
hariho muri babantu nakubwiye bitwa abategetsi babandi twatora babandi twashinga amabanga y'ukutorongora bari mu mice ibi nibaza ko hariho abazi by'ukuri ico abanyagihugu baba bajya rero barakora hari amategeko rimwe rimwe aho nyangwa abandi bakayatumbereza neza jewe narafashwe kukarenganya fatwa nakagwi k'abantu bavuga ngo nibo bakomeye gusumba abandi bose muri kino gihugu abo bantu jenda bane ni bane nibo batanze amategeko ngo yuko mfatwa ngafungwa mbere bo bacu bategura mu nzira ko bazonyikije nagenda babwiye ko bari abahaye zijyanye ngo z'ukudufunga barantumye ko abantu barambwiye bati si twebwe ni nakana kandi abo bantu benshi narabatumye ko abantu barabizi barigize uno munsi nagomba kubereka ko batsinzwe intsinzi y'abarundi sinzi yabonetse
Bobo Rugurika avuga ko agiye kubandanya akazi kiwe naho ariko yagira zire
akazi twako je twaragakoze nagakoranye nabo dusangiye umurimo nakazi RPA yishinze kukuzokwama ishira ahabona ukuri kunyegeje
Bobo Rugurika yari kwe mu gitondo cyo kuri wa kane abanyagihugu kuva muramza gushika ujumbura bari batonze abavuye mu ntara zitandukanye bose bari bahashitse mu nzira bamwe bamusasira imuzu ahagirace bakamutera amashugwe ubona ko bose banezerewe mbere kwari nka kumwe wo babategereye umukuru w'igihugu akazi koko kuri bamwe kari kahaga ze atwovuga nk'abatwara amapikipiki n'amakinga
muherekeza tahuke mu rugo kwiwe kuko nimvuga kure no mushenga naho no muzi twobura amaperese mapopa kwatashe nimvuga kure no kwa matugwanira radio erupeya ramba
Iyo myerekano y'abanyagihugu abapolisi bayirabira kure bagiraho mbere babicisha kuri radio RPA basaba ko abanyagihugu bova mu barabara kugira imidugu irengane Bobo Rugurika nawe aronka haca Bobo Rugurika mu kwinjira mu nyubako za RPA yemeye kwinyegeza kuberako abari bamurindiriye bari sinzi Bobo Rugurika yavuye yereka abanyagihugu arabaramutsa ahagaze hejuru muri etage muri RPA anezerewe cyane abanyagihugu nabo baranezegwa abapolisi ba Amirana n'abanyagihugu baca bakoresha bya biduga bisohora amazi baca basuka amazi ku banyagihugu Inumbero yabo ngo kwari kugira abanyagihugu bahagarike iyo myerekano Bobo Rugurika nawe nyene yavuye asaba abanyagihugu gutaha no gusubira ku mirimo yabo kugira ntihagire icononekara ariko abanyagihugu nibanyuzwe bace bazunguruka mu gisagara cha Bujumbura bagenda kuri cha kigo baba bikira batatu babamwo baca barasenga inyuma y'irekugwa rya Bobo Rugurika na bajije bamwe mu bakozi ba RPA uko bakiriye irekugwa ry'umuyobozi wabo yaramaze iminsi 30 ari mu ibohero ni nkuyu ajejwe ivyimiduga muri RPA
turishimye cyane kubona bamurekura mu yobozi wacu wa radio urabona akakanya ramaze iminsi ari mu ibohero byaraturuhisha cyane kugenda tumugemurira iminsi yose afite akagorane kugira ngo tumushire n'imiti mugabo n'umunsi ngira tuje kwiruhutsa kubera uburuhe tubamaze iminsi itari mike tumwiruka inyuma ni modoka zija kugira ama reportage ni modoka ziduga l'interieur reportage za interieur ukasanga imodoka zirambanye nkeya mugabo nkagira de toute façon kwiorganiza mu kazi kanje kugira ngo nikitunganye kugira ngo abantu bose baronke
ndanezerewe cyane bona bamwe eh hari ikintu twa twavuze cyane kubera urabona ibyo rero si byiza twaguma twiyumvira tutimbega umuyobozi wacu amerewe gute naho twaronka amakuru yiwe mugabo ntibya yimeze neza
uno munsi sinzi uko ndobivuga twarengewe ikineza cabaye cinshi cyane mugabo ku minsi yahera uko imitego yaba myinshi kandi kaba mibi twaguma twihebura
abanyagihugu ariko naho Bobo Rugurika yari kuwe nabo nyene babandanya basaba ukuri kuri bajya babikira ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tukibandanya tuvuga kuri iyo nkuru mugenzi wacu eje ni Mukankusi yavuganye n'umushikiranganje w'intwara yo hagati mu Burundi Edouard Uwimana amubwira uko leta ibona imyerekano yakozwe mu Burundi
Icyo twabwira cyo nuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cyubahiriza agateka kazi na muntu kandi cyemera kwishyira no kwizana ku Murundi wese ivyo rero byakozwe uno munsi twege tubishyira mu byo ibidashingwe kurira umurundi kwishyira no kwizana ariko icyo twovuga nuko ntabwo yari imyigaragambya ahubwo twe twabonye kare nk'akaguma kuko imyigaragambyo iragira amategeko ayigenga imyigaragambyo iramenyeshwa hanyuma abayikora bakayikora hisunzwe amategeko uno munsi byakozwe na kaguma kandi bigaragara yuko kari kateguwe gategurwa niyo radio gategurwa n'abandi baramaze iminsi ndetse babishikiriza bataje umunwa n'amajambo bace bashikiriza uno munsi bigaragara rero nkuko twe tubibona kandi tubikurikirana ntabwo ari ukubera umunezero barafite kubera kubajya Bobe Rugurika byabaye ni ibintu bariko barapima kugira ngo barabe ibiringo turi mu by'amatora nkuko bamwe bashaka kuyaburagiza kuyaburabuza barabe ko byoheza bikazoshoboka ariko twagira tubabwire yuko abajeje intwaro abajeje umutekano n'abandi bene gihugu bashaka amahoro kuko nibo benshi gusumba bumva n'abo bavuga ngo bari benshi isinzi ejo twosaba abarundi bashaka amahoro bashaka umutekano bashaka gufatana mu nda ko barundi turaze yuko mwosanga ari nk'incuro zirenga igihumbi bumva bagiye mu barabara nuko ari ayo maradiyo niyakiyazana kokeza
Bwana ministre iyo muvuga ngo nakaguma ni ukuvuga ko radio RP ya ishobora gufatirwa ibyemezo ishobora gufatirwa ibihano kuba yatumije abo bantu kugira ngo baze kwigaragambya nk'uko mubivuga
Radio RP yasubwa mbere ikora ibikorwa nk'ivyo yambika ibara abantu itunganya kaguma ikokeza kuko mwumvise ingene biriko biraba baguma babishikiriza bahamagarira bene igihugu mu majambo ateye ubwoba babaje biragaragara yuko iyo radio yamaze gufata umurongo wo kujyanisha abarundi no kugumbura abantu aho twibaza yuko mu byo tujejwe si ivyo ariko bibaye na ngombwa yuko n'ibihano bifatwa twibaza yuko iyo amategeko akurikijwe n'ibisando cyane mugabo nkuko nababwiye ubundi twemera kwishyira no kwizana ku murundi wese kwishyira no kwizana no kumenyesha amakuru si ibihano byoje imbere cyane cyane hoje imbere guhanurana
uko mubibona mu Burundi abantu bemerewe kwishyira bakizana nyine bakaba baterana igihe bashakiye nkuko abangabo bari babikoze nta kibazo cyagombye kubamo
mu bisanzwe nta kibazo cyateza kubamo mu gihe abantu bagiye hamwe kugira bagaragaze umunezero cyangwa bagaragaze umubabaro n'uburenganzira bwabo kuko n'ibyo bashingiro rirabirekura mugabo ikibabaje ni ingene abantu wumva bahamagarira abandi amajambo mabi imvugo mu bihe tuba turimo by'amatora nibyo bigaragara kuko ibi byabaye bimaze iminsi bitegurwa biravugwa na bamwe bamwe n'ayo maradiyo arimo ibishasha rero toni ntumbero bifise ntabwo biri mu bijanye no kwishyira no kwizana kwa kiremwa muntu ni ingendo yo kugumura kugira ngo amatora mu gihugu cacu ntabe basubize buti demokrasi mu gihugu
ye abanyagihugu bashyamiranye na police police yabateye amazi byari ukurinda umutekano w'abari bahari cyangwa se byari uguhagarika abari bateranye
ndibaza ko ahubwo abarundi bari bakwiye no gushimira imyifatire y'igipolisi ngene cyabyifashemo kuko murabyumva ibintu bibaye atamategeko ari karakurikizwa byari gushobora no kugenda nabi gusumba ariko inzego z'umutekano zavyifashemo neza cyane ku buryo atakintu cyonone kari atanu umuntu yakomerekeye byo ryo gushimira inzego z'igipolisi ikirasho gushima nuko nawo bene igihugu wanashaka naho kari akaguma barimo bababwiye bati ni mu giribi babigira ariko cyane cyane wabona yuko bumvira abarongo ya maradiyo n'abandi gusumba ibyo bivugwa n'igipolisi iyo nyifate rero si nziza twibaza yuko byatanze ikigwa twabonye ibyo bagamije nibaza yuko inzego z'umutekano abayindabije intwaro zufatira ku byabaye uno munsi kugira ngo ibyo ntibize bisubire
Ijwi rya Amerika mumaze rero kumva ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Burundi Edouard Nduwimana kubyavuga ku ifungurwa rya Bob Rugurika umunyamakuru akaba n'umuyobozi wa radio RPA murabizi yakiriwe n'abantu ibihumbi akiva muri gereza yaramazemo iminsi 30 mugenzi wacu Frederic Nkundikije nawe yavuganye na professeur Julien Mubona umuhanga mu bya politique amubaza uko yasobanura imyigaragambyo yakiriye Bob Rugurika
yabaye imyirekano ikomeye cyane koko kuko niyo umukuru w'igihugu yahoraga n'ubushimwe ntiyabwira abona abantu bangana gutya rero hari imfiguro zitatu bwa mbere urabona ko abarundi cyane cyane abantu b'incabwenge bamaze iminsi bashavujwe cyane n'ibintu byerekeye agateka kazi na muntu ikigira kabiri ni uko ari ibihe murabona ko twimirije amatora mu minsi iza guhera mu kwa gatanu ubu rero imitwe yashushe ku barundi benshi cyane cyane bari mu migambwe hanyuma rero ugasanga ushimikiye kuri iki kiringo cya gatatu kugomba gutwara c cha Petero Nkurunziza ugafata yuko imigambwe itavuganywe na leta yifuza nayo kwerekana kwiriho ku rubuga ugasanga kandi hariho ingorane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe n'ubukene bw'abarundi benshi maze rivyo bihe by'amatoro ugasanga biratuma abantu benshi bagomba kwigaragaza mu myerekano ngiyo iyo habonetse akanya cyanyuma nuko abantu benshi bavuga bati bwa butegetsi bwahora bukomeye bwahora bwerekana ingufu nyinshi kumbure bwashaka gushigwa mu mitego n'abamenyesha makuru na societe civile cyanke naho nibihugu bya amashyamwe ya Buraya na mpuza makungu kuvyerekeye iby'agateka kazi na muntu hanyuma bugasubira inyuma.
Muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'imitego ku bwanyu ni kuki ubutegetsi buhari buguma butegwa imitego
nuko
bera iki
nuko rero ubwo bwitega imitego bwo nyene no kuri uravye amakosa buheza bukagira byarashitse ku mumenyesha makuru yitwa Karuvakuki birashika kuri kuhana agateka kazi na muntu yitwa Mbonimpa hanyuma byashitse kuri Bob Rugurika.
Hari amakuru kandi yatangazwa kandi yemezwa n'abantu bari mu gambwe itandukanye cyane rwose bavuga ko iyo myiyerekano yabaye yarikomeye ariko ikibazo kikaba ari uko hari n'abanyamigambwe eka bashora kuba ba canke abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kuba bifisemo uruhara bama bagerageje kudurumbanya canke gutega imitego nk'uko mwebwe nyine mwavivugiye aho muvuga kwiki
nabivutse iyo ikosa nk'iryo rikozwe mwebwe amatora byerekana yuko ubutegetsi bwiheze cyane mu kuraba izo ngingo kuko iyo rero abantu bahejeje bagahaguruka bose baraheze bagafata ikina kiriya nk'intumbero yo gukorera ko gufatira ko kugira ngo bagagaze intumbero bayafise yo kugwanya ubutegetsi buba buriho ubu rero benshi barashobora kuvuga yuko icyo kibazo c'abamenyesha makuru ariko ugasanga harimwo iby'imigambi ugasanga harimwo iby'amashyirahamwe yigenga na burya hari imigenderanire mibi cyane muri iki kiringo hagati y'intwaro n'imigambwe itavuga rumwe nayo hamwe n'abamenyesha makuru hamwe kandi n'amaradiyo.
Mukurangiza mushyana he Julien nimubona hari yandi makuru atangwa cyane cyane n'abegereye ubutegetsi cyangwa ari mugambwe yoba ari ku butegetsi cyangwa iki abari ku butegetsi bavuga ko ibintu byose biba mu Burundi haba imyerekano yabaye n'ugwaruka rugapfungwa gihe cy'umugambwe MSD eka ibintu bitandukanye birimo ivyo mwavuze byose bishobora kuba biva ku banyapolitiki bamwe yamwe bo batifuza kwa matora aba mu Burundi aho muvuga ko
hariho impari zikomeye cyane muri iki kiringo hagati y'abari ku butegetsi n'abatari ku butegetsi kuvyerekeye abifuza ko amatora yoba n'ukatoba uri abacange bari bavuga bati amatora atabaye byavuye kuraba abana nabo bati bizavuye kuri bari cyo umuntu yovuga nuko ibiboneka nuko abantu bakenyeye cyane korera ku bintu bimwe bimwe ubwa mbere harabaye gute urya mu ushinzwe gutegura amatora ingene wari kurakora bawagi aba imigambwe itavuga rumwe na leta iwagiriza yuko rukoreye hamwe na leta kugira ngo bibe amatora ubwa kabiri harabaye hari ibivyerekeye ikiringo kugira gatatu cy'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza abantu benshi bavuga bati agahirahira akabivuga duca tuja mu ibarabara no kuvuga yuko rero bica bibuza yuko amaye matora aba
mubivuze neza muvuze ko hoba ibintu byo kugumuka ariko hariho nabavuga ko hoba ubwicanyi iyo ni nyifato nziza cyane cyane ivuzwe n'abanyapolitika
simvugo nziza na gatoya ariko irakoreshwa.
Professeur Julien nimubona murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
murakoze cyane namwe Frederic.
Abatwumviriza barabandanya kushikiriza ivyimviro vyabo bakoresheje kimaza cacu ca Facebook ubutumwa bw'abanywanyi bacu twabasombewe na mugenzi wacu Oriane Tangishaka.
Urakoze Fidel Niyongabo nawe Thomas Kamirindi. Nkuko twabishikirije mu makuru mu Burundi Bob Rugurika yarekuwe by'agateganyo nyuma yaho yarafungiwe mu ibohero rya Muramvya aho yaramaze ukwezi abanyagihugu batari bake umunezero ni mwinshi no kuri Bob Rugurika nyene. Umuyobozi wa RPA akaba yashimiye abantu bose kuciza bamugiriye akavuga ko abitwaza igikenye mu gihugu ati batsinzwe. Abanywanyi bacu kuri Facebook nabo nyene bagize icyo babivuga ko Murumba Matias yavuze ati mu bivuga murabizi mu muji wa Bujumbura nta modoka yarengana kubera ubwinshi bw'abaturage bari baje gusanganira umumenyesha makuru Bob Rugurika. Atahubwo byanyeretse ko abarundi bamaze kumenya guharanira uburenganzira bwabo no kugaragaza ikiri ku mutima mu kugwanira ukuri. Boniface Twagirimana nawe akavuga ati dore ico bita uburenganzira bw'abanyagihugu mu kugaragaza ico batekereza kubibera mu gihugu cabo. Atubu yaba ari mu Rwanda polisi bayujuje abantu mu makasho inabahimbira ivyaha umusubizo ngo babujije igihugu umudendezo. Ati vive la demokrasi yo Burundi, no kuvuga demokrasi iragahoraho mu Burundi. Dr. Guido wakavuga ati ariko hari ico ntumva. Ati niba Bob Rugurika azi abisha abo ba masseur yatanze mu butabera amazina yabo ati bagahanwa avec les preuves irréfutables bien sûr, no kuvuga nibimenyetso biboneka ati naho guverinoma ya president Nkurunziza yisebeje yonyene mwiyi dossier ni gute bafunga umuntu badafise dossier iri solide contre lui. Ati ubu no kumukorera publicité y'ubuntu. Kibasumba Blaise akavuga ati Imana ishimwe ubwo arekuwe dushimira n'abaturage b'Abarundi bamubaye nyuma kuko guhaguruka kwabo niko gutumye ubutegetsi bwigize ubutavugirwamwo bumurekura. Ati nta musi kinyuma kizatsinda ukuri. Ndayikengurukiye Remi akavuga ati ukuri kuzokwama gutsinda inabi. Ati twese twanezerewe tumubonye asubiriye kwidegemvya. Ati ukuri kugiye kuja habona. Alfred Niyonzima akavuga ati iyo ni inkuru nziza gose. Fabien Ndayizeye ati ngira ngo abatwara iki gihugu ivyabaye uyu munsi vyobahicirwa kuko abarundi twararushe n'akarenganyo tugirirwa. Rosette Hategekimana akavuga ati abantu twese dufise umutima wa kimuntu kandi tukanka karengane twishimiye ifungurwa ry'umuyobozi wa RPA yo mu Burundi tumuhaye ikaze mu gihugu ce avukamwo. Ati kuraje muze. Inkotanyi Buhoma David akavuga ati bizatinda bitebuka ahubwo rahira ko umunyamakuru Bob Rugurika atazoba intwari mu gihugu cy'u Burundi akamera nka Mandela wa Afrika y'Epfo kubera guharanira amahoro. Ivyo ni bimwe mu byo abanywanyi bacu badushikirije ku rubuga rwa Facebook kuvyerekeye irekugwa by'agateganyo rya Bob Rugurika umurongozi wa RPA ibujumbura mu Burundi. Mwakoze.
Mu mwanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba yamara imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije. Perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko avuga kwifatwa ry'igisagara gikomeye cyo mu buseruko bw'igihugu de Barsev n'abagwanya ubutegetsi bashigikiye Uburusiya birenga ku masezerano yahagarikiwe n'amakungu. Ivyo Perezida Poroshenko yabitangaje no musi ku wa kane mu kamo ka telefone yagiranye n'abategetsi b'ibihugu by'Uburusiya, Ubudagi n'Ubufaransa nkuko vyasohotse mu itangazo ry'ibiro vya Perezida Poroshenko.
Perezida Barack Obama amaze gusoza mu kanya gashize inama yari imaze iminsi itatu iteraniye hano i Washington ku kibazo cy'intagondwa. Inama yarimo intumwa z'ibihugu birenga 60 n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon. Yari muri uwo muhango wo gusoza iyo nama rero mu magambo yabo bavuze Ban Ki-moon na President Barack Obama bashimangiye yuko kuba intagondwa cyangwa se kuba abaheza nguni bariho ni ukubera ko ibihugu bititabira kurandura ubukene, kurandura ubujiji, gukinagaza rubanda, kurya ruswa, bati uburenganzira bwa muntu rero no kurwanya ibyo byose ntibitsigana. Hanyuma president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati imitwe y'iterabwoba ihera ku mizi, kuri iyo mizi kugira ngo ibone abayoboke.
Igihugu cya Yorodaniya cyashikirije integuro y'ingingo y'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU wo kubahiriza umutekano ku isi kwayishikirijeje ku wa gatatu yo kuraho ibihano vyafatiwe Leta y'igihugu ca Libya mu vyerekeye ibigwanisho igakora kugira ihagarike ibigwanisho bihabwa abagwanyi, igatuma Leta ya Libya yemewe n'amakungu igaruka ku murwa mukuru Tripoli. Ibiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye ngaha. Dushimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Aida Mullen yadufashije mu kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri uyu mugoroba. Kuri mikoro mari kumwe na Jeff Den Yongabo
na Thomas Kamirindi turabashimiye rwose. Ntimuzacikwe n'ibiganiro byacu bitaha ejo mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice nk'uko bisanzwe. Mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.